radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Inshuti ya bose 83 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushakisha mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri radio yacu no kuri site yacu y3 radioyacu@voa.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
hamwe na Aloys Bigirimana turabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Aha nakuna shaka nshimangire ndabavuze kuri wibwe turashaka gutaha muri Senarede nta mpunzi nini dashaka gutaha ariko nidushaka gutaha tuca dufatwa tuca twicwa tuca tuja mu minyororo tuca tufunwa busuni na buhoro ibyo byose udashaka ko nibyo twahunze nibyo twahunze.
Uwo ni Dr. Jean Minani, umukuru w'urunani Sinarede rutavuga rumwe na leta iyo mu Burundi. Mu Burundi kandi haravugwa isoko rya Kongo n'inkongi y'umuriro. Turaza no kureba ibivugwa mu nkiko zo mu Rwanda aho urw'ikirenga rumaze guhamya Charles Bandura igifungo cy'imyaka 30. Amakuru sayo gusa tubafite n'ayandi yo hirya no hino ku isi mu gume ku maradiyo yanyu. Uganda imaze gutangiza urugomero rw'amashanyarazi mu burasirazuba bw'igihugu.
Abasirikare babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye mu migwano yabahuje kuri wa gatanu n'abatalibani muri Afghanistan.
Indonesia yahagaritse amasezerano yo kugura indege 49 z'isosiyete ya Boeing. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagarukaho mu kanya gato cyane mugume hafi ya maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ya Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo w3 radio yacu voa.com. hano muri studio ya gatanu nkuko twabivuze muri kumwe na Angelo Izibigirimana na Geoffrey Mutagoma.
Amakuru iyo hirya no hino tohere mu Bugande aho Uganda imaze gutangira urugomero rw'amashanyarazi mu burasirazuba bw'igihugu. Urwo rugomero rurahitwa Simba Hydropower damu rwobatswe n'abashinwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 568, rukaba rutegerejweho kuzongera umubare w'aba turaje ba Uganda bakoresha ingufu z'amashanyarazi no kugabanya ibiciro by'amashanyarazi. Kugeza ubu abagera kuri 30% nibo babasha kubona umuriro w'amashanyarazi muri Uganda. Cyokora biravuga yuko hari ibidukikije byangijwe n'urwo rugomero rushya banditse batunganyije China International Water and Electrical Corporation, nicyo kigo cyubatse urwo rugomero rwa Isimba kitaratangira rero kuhaba. Icyo gice cyari kizwi nk'igice gikurura cyane ba mukerarugendo. Ubuyobozi bwo muri Uganda buravuga ko bwahisemo megawati 183 z'ingufu z'amashanyarazi bukazigurana ibyo byiza bya ba mukerarugendo byarangwaga aho ngaho. Abakunzi rero kunenga iby'imikorere ya Afurika n'Ubushinwa bavuga yuko imishinga y'ibikorwa remezo Ubushinwa bukora ku mugabane wa Afurika irushaho kubuha ijambo ku bihugu bya Afurika utaretse no kubyongerera imyenda. Cyakora ambasaderi w'Ubushinwa muri Uganda Zeng Zhujiang yavuze ko bene ibyo ari amagambo adafite ishingiro.
Mu makungu kandi abasirikare babiri b'Abanyamerika murambarira hamwe n'umusirikare umwe wa Afghanistani nibo basize ubuzima mu gitero ku barwanyi b'abatalibani cyabereye mu buraruko bwa Afghanistan kuri wa gatanu nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'inteko za NATO. Umuhari w'abatalibani wavuze ko icyo gitero cyabereye mu karere wigaruriye mu micungararo y'umurwa mukuru w'intara ya Kunduze. Abategetsi ba NATO bemeje urupfu rw'abasirikare ba Amerika. Igitigiri gica gishika ku basirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciwe muri Afghanistan muri uyu mwaka. Abategetsi muri ako karere bemeje kwica gitero cyabaye abatalibani benshi hamwe na musirikare umwe wa Afghanistan nkuko byashikirijwe n'ikinyamakuru cyandikira muri America The New York Times. Abasirikare ba America bashika ku 2014 niho bari muri ico gihugu kimenyereza bamenyereza inteko za Afghanistan ziriko ziragwanya abatalibani. Mu mwaka uheze abasirikare ba America 12 niho bafiriye mu mirwano muri ico gihugu ca Afghanistan. Kompanyi ndege y'igihugu cha Indonesia ibaye iya mbere ku isi ishikirije ku mugaragaro ko ihagaritse kugura ubwoko bw'indege ya Boeing y'Abanyamerika yagize impanuka zibiri mu kiringo cy'amezi atandatu aheze. Kompanyi Garuda muri Indonesia yashikirije kuri wa gatatu ko yarungikiye urwandiko Boeing ruyisaba guhagarika amasezerano y'amamiliyaridi y'amadolari yo kugura indege 49 zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8.
Amakuru yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho abayisilamu 40 barega ibyaha by'iterabwoba barengutse imbere y'urukiko kuri uyu wa gatanu mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa ari ku murongo wa telefone. Eric, watangira utubwira uko byagenze mu rukiko no munsi?
Mutagoma kuko umaze kubivuga urubanza rw'abasilamu 40 baregwaga ibyaha by'iterabwoba no kuvuga ngo bari mu itsinda ryitiriwe uwitwa Fundi Salimu. No kuvuga ngo rero baregwa ibyo byaha by'iterabwoba bararegwa gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe, bararegwa gushaka kujya mu mitwe y'iterabwoba nka Al-Shababu cyangwa se na Islamic State yo muri Syria. Ibi byaha rero urebye nk'uko ari itsinda ry'abantu 40 n'ubu ngubu ndi hafi n'urukiko, nabo baracyari mu rukiko. Ni ukuvuga ngo rero urebye urubanza rwari ruri ku musozo basoma imyanzuro, itsinda ry'abantu bagera kuri 7 umucamanza yavuze ko bahamwa n'icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Gusa yagombye kuba abahanisha igihano cy'imyaka 15 y'igifungo, ariko noneho yavuze ko kubw'amategeko yakigabanije ahanisha buri umwe imyaka 5 y'igifungo. Hawa kubwe ngo rero muri aba 40 harimo abarekuwe nabo bakabakaba mu 10, hakabamo n'abandi 2 umwe yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 10.
Icyaha cy'iterabwoba ni icyaha umuntu yavuga ko kidasanzwe cyumvikana mu nkiko z'u Rwanda. Hari ikintu kidasanzwe cyari kiri mu rukiko cyabaye ushingiye ku buremere bw'icyo cyaha kidasanzwe gikurikiranwa cyane mu nkiko z'u Rwanda?
Mutagoma nk'uko bivuga kuri icyo cyaha cy'iterabwoba nk'uko bakibashinja uru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba, ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranye imipaka. Ubwo urashaka kubaza umwuka wari uri hano kuri uru rukiko, ukinjira kuri uru rukiko wabonaga ko impande zose zari zagoswe amatsinda, ugasanga nk'itsinda ry'abantu 2 ni abapolisi, hirya ku ruhande hari abandi, urukiko rwose rwagoswe no mu rukiko ko bari barimo. Noneho igitangaje haba no ku muryango wabonaga byibura umupolisi yabaga afite imbunda 2 inini n'intoya. Niba ariko nabivuga urubanza rwo rwari rwakubise icyumba cyari cyakubise cyuzuye, ari abashinzwe umutekano, itangazamakuru, abo basilamu kazi, abasilamu baje kumva abavandimwe babo ko babaciye urubanza.
Ariko abanyamakuru umwe mwari mufite ubwisanzure buhagije nta wigeze abakoraho cyangwa ngo ababuze gukurikira iby'urwo rubanza cyangwa ngo mube mwahohoterwa?
Ubu tuvugana iyi telefone umpamagayeho ni umunyamakuru wa BBC Ize Bucyana, kubera ko yanjye kuva mu gitondo natangira gukora akazi yari iri mu maboko y'inzego z'umutekano, bari bayifashe bavuga ko ndi gufotora kubera ko ngo hari abantu bari babyakiye uburenganzira. Njye ngo ntabwo nari ndi mu batsi uburenganzira rero bayifashe, ariko kubera ko nta kundi byashoboraga kugenda abashinzwe umutekano bari batangiye kumbwira ngo abashinzwe umutekano mu rwego rw'amagereza bari bambwiye ngo ntabwo nshobora kuyibona ntageze kuri polisi, namubaza polisi ni iyihe, akambwira ngo ari buyimbwire nyuma. Byarangiye rero ngejeje nicyo nakwita we na ni ikirego cyangwa se ubusabe ku mucamanza kuri inteko iburanisha. Ubu tuvugana haciye wenda nk'iminota nk'icumi bayisubije, ni ukuvuga ngo haba hagati mu rukiko mu iburanisha cyangwa se na nyuma yaho gato, ntabwo nashoboraga kuba naboneka ku murongo wa telefoni, ariko muri rusange bayisubije mu mahoro, bansaba gutsiba ibyo nari nafashe ari amajwi n'amashusho.
Erika bagira ubusa, urakoze cyane, komeza dukurikiranire iby'urwo rubanza, unadutegurira inkuru irambuye abakunzi b'ijwi rya Amerika baze kubasha kuyikurikira, biramahire ubwo ubonye telefone yawe. Mukanya turakomereza mu Rwanda. Turacyari mu Rwanda, aho urukiko rw'ikirenga rwashimangiye igifungo cy'imyaka 30 Charles Bandora yahawe n'urukiko rukuru rumuhamije ibyaha bitatu birimo icyaha cyo kuba icyitso mu gukora jenoside. Bandora na bake bo mu muryango we bari mu cyumba cy'urukiko bagaragaje kutanyurwa n'umwanzuro, nubwo nta rundi rwego basigaje kwiyambaza. Asumta Kaboyi ari i Kigali.
Mu gihe cya saa yine nibwo perezida w'urukiko rw'ikirenga Samurugege ari kumwe n'abacamanza babiri n'umwanditsi w'urukiko bageze mu cyumba cy'urukiko. Bandora n'abunganizi be ndetse n'ubushinjacyaha nabo bari mu rukiko. Mu kwezi kwa gatanu kwa 2015 urukiko rukuru mu rugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha byo mu rwego rw'umuzamahanga n'ibyaha byambukiranye imipaka rwakatiye Bandora Charles igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bitatu muri bitandatu yaregwaga birimo icy'ubwumvikane bugamije gukora jenoside, kubikitso cy'abakoze jenoside no kubikitso mu cyaha kigamije kurimbura imbaga y'abatutsi. Bandura n'abamwunganira mu mategeko bahise bajurira iki gihano babishingira kuko ngo yaba yarahamijwe ibyaha atarakurikiranyweho ngo abyireguraho, no kuba kandi urukiko rutarahaye agaciro ubuhamya bw'abamwe mu batangabuhamya bamushinjuraga. Bandura kandi yari yajuririye urukiko rw'ikirenga avuga ko yahawe igihano kiremereye kandi ataragoye urukiko, byongeye kandi ngo ni nabwo bwa mbere yarakatiwe n'inkiko. Mu mategeko hari ibyaha mu Rwanda, ibyaha byahamijwe Bandora ubundi bisanzwe bihanishwa igifungo cya burundu, ariko urukiko rukuru rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 30 hashingiwe ku mpamvu urukiko rwatanze z'inyoroshyacyaha ko Bandora atigeze agora urukiko kandi akaba aribwo bwa mbere yarakurikiranywe n'inkiko. Ibirinda by'ubushinjacyaha bwahereyeho nabwo butanga ubujurire bwabwo. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Bandora yahanishijwe igihano gito, ubushinjacyaha bugasobanura ko butemeranywa n'urukiko, rwanzuye ko Bandora yorohereje urukiko kuko atigeze yirega ngo yemere icyaha, kuko yakomeje guhakana ibyaha bigatuma urubanza rumara imyaka ibiri. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Bandora yagiye yiregura ahakana ibyaha, bityo urukiko rwagombaga gushingira ku mpamvu nkomezacyaha n'uburemere bw'ibyaha yakoze n'ingaruka byagize ku muryango nyarwanda. Nyuma yo gusesengura ingingo zose zajuririwe, urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko Bandora Charles ahamwa n'ibyaha bitatu ari byo gucura umugambi wa jenoside, kubikitso cy'abakoze jenoside no kubikitso mu cyaha kigamije kurimbura imbaga y'abatutsi. Rwavuze ko imyaka 30 y'igifungo yari yakatiwe n'urukiko rukuru igumaho, bityo ubujurire bwe bugateshwa agaciro. Urukiko kandi rwavuze ko n'ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakongererwa ibihano nabyo nta shingiro bifite, maze urukiko ruvuga ko Bandora koko yagaragaje korohereza urukiko ari nayo mpamvu yahanishijwe igihano gito cy'imyaka 30. Bandora imyaka 65 yabaye perezida wa MRND ishyaka ryayoborwaga na perezida Habyarimana Juvenal mu cyahoze ari komine Ngenda muri prefecture ya Kigali Ngari kuva mu mwaka w'1975 kugeza muri 1993. Bandora kandi yari perezida w'abacuruzi kuri santere ya Ruhuha. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko rushingiye ku bimenyetso by'ubushinjacyaha, ibi biri mu byamuhaga igitinyiro cyatumaga agendana n'abasirikare n'abayobozi, bityo bikaba byaramuhaye imbaraga zamufashije gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Rushingiye kuri izi mpamvu, urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko nta mpamvu rubona rwaheraho rumugabanyiriza igihano yahawe n'urukiko rukuru, cyane ko narwo rwari rwabigabanyije rushingiye ku mpamvu nyoroshyacyaha. Uru rukiko rw'ikirenga Bandora yari yajuririye nirwo rwanyuma rufata umwanzuro uhawe akaba ari wagomba kubahiriza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Asumta. Tuve mu Rwanda dusimbire mu Burundi. Isoko Isoko ya Kinyinya muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yarayihiye iratokombera. Abajeje intwaro bavuga ko abantu munani bafashwe ku mvo z'amatohoza. Lemonzimana arabandanya tubwira ibindi kuri inkuru.
Abahoze bacururiza mu isoko ya Kinyinya zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bazindutse babomora ibisigarira by'amabati n'imbaho. Kugira barabe ico borokora canke bosanga muri iyo soko n'amaganya menshi bemeza ko batabona ingene bagiye kubaho. Abo twasanze ahoze iyo soko bavuga ko yahiye hafi saa zitandatu z'ijoro aho muriro bataramenye ico wavuye ko waduka ukarigita ivyarimwo byose ibifungurwa, impuzu, ivyuma n'ibindi.
Twe turyamye baratubwira ati isoko irikirasha ni mu byuke murabe. Tubyutse dusanga umuriro wamaze kugenda kizinyamwo tirazira zimira amanukira girahari rongere rakatira zimira. Abantu benshi basohoka batambaye benshi byose byarahiye. Abantu benshi beko bararira ati none tuzobaho gute.
Twari tugize ikibazo twaradurishije ibintu byacu. Nukuri kandi birateye umubabaro nta byadusize kuntu ibintu byaba byaraye bishitse. Nukuri turababaye cyane.
Abo badandaza bavuga ko benshi muri bo bari batse amadeni kugira barabe ingene bo kwibeshaho. Basaba abagira neza kubafasha kugira baronke imitahe basubire gukora urudandazwa kuko arigo gwariro batunze.
Ntako tugiye kuba tugiye kuja mu barabara hano kwa twarafasha amadeni mashirahamwe y'abandi. Ha bakenyezi benshi butatunzwe n'amashirahamwe twagenda ufata amahera y'abandi kugira ngo tudandaze tubungukire. None n'ibintu batwahora dukina uburoko arabaye no gutufunza vado fwa kwa amahera faranga y'abandi dusaba ko leta natwe dufata umugongo abandi bakenyezi no kuri duha nako tukariya imitahe y'abandi kwa dusanzwe dukoresha.
Bakuri bacha bategetse kugira gute babafasha kabantu undi umutahe bakadandaza.
Naho bavuga ko batagira ivyemezo vy'iyumuriro waturutse canke wavuye ko harabakeka ko vyavuye kubatekera muri iyo soko mu gihe abandi bo babona ko vyavuye ku matati y'uburongozi bw'iyo soko.
Ariko ko biva ku mukobwa ariko arateka ngo mwiryo joro cibararara ngaha mu isoko araraza abantu benshi bagacunga inkono batetse kumbabura kugira mu gitondo bace bavyuka bakaranga. Muri uwo muriro urumva ko waho bawarazananye ngaho uwo mukobwa atekera.
Uyu muriro kandi biboneka ko wavuye ku mvu y'amatata yaramaze iminsi ari mu isoko yacu. Abakomiseri babiri niko badufise fedeze narazashikiriza uwo wiwe dusanga badufise uwundi. Rero twibaza yuko imvo hamwe hamwe ariho bya byanazananye kugira ngo ibintu byose bibe. Eje ntibari baje kudushikiriza uwo mukomiseri twadusangana bimaze kubuko none twaciye dusanga umuriro wadutse.
Abajeje intwaro bavuga ko umukenyezi yagirizwa ko yari kwarateka yafashe ku mvu z'amatohoza. Leonidas Nibigira umukuru wa zone Rukaramu yemeza ko ikibazo cy'uburongozi atari cyo cyatumye isoko isha. Uyarongoye zone Rukaramu avuga ko uwahora arongoye iyo soko yahinduwe kuko yigenza nabi.
Ndibaza ko bidafitanye isano kuko amatati yarasana yararangiye. Uwahora arongoye isoko yarakoze amakosa. Ariko tujye duhara tubabwira musane ndumva tubwira abadukurira amakosa yakoze mu ntwaro kuko ivyo yakoze vyahungabanije umutekano wa mene gihugu. Turabishikiriza harimo n'ubajijwe mu komini gihe maze gushikiriza raporo y'uwo mukomiseri bampaye. Urwego rudukuriye ni urwo rwashyira ufata ingingo yo kumusubiriza. Baravye amakosa yakoze palpable.
Abajijwe ico abajijwe intwaro bagiye gukora ku neza y'abadandaza baburiye ivyabo muri iyo soko Nibigira yemeza ko bashinze umugwi wo kuraba ingene ico kibanza cotunganywa kugira baronse ingene babandanye urudandazwa babikore. Naho yemeza ko hari yasanzwe hari umugambi wo kuyimura.
Ingo fata kibanza bare rwa komini rwa bare rafata kwa bari uko abashobwa barakora mu buryo ukwitiza kugira ngo hanyuma komini fatere rintumire ko nubundi yasanzwe hari umugambi wo kuyikora cyangwa kuyimura bivanye nahiri.
Kimwe mu bituma iyo soko yimugwa nkuko byemezwa n'abajeje intwaro nuko iri hagati muri quartier hagati y'imihana y'abantu. Abajeje intwaro bakemeza ko ari nabyo byatumye imiduga izimye umuriro bitayorohera. Abajeje intwaro muri zone Rukaramu bavuga ko abantu munani bafashwe muri bo batatu akaba ari abasuma bariko barasahura mu gihe abandi bo baraba ingene bokize utwabo. Abandi batanu harimo abanyenzamu babiri bacungera iyo soko bakaba bavaje ku mvu z'amatohoza kugira hamenyekane icyo uyo muriro waba waravuye ko. Muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, Lemonzimana, Ijwi rya Amerika.
Mwana ya mwandanya mkulikirana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Urunani Senarede rwiyemeje kugwanya leta y'u Burundi no kugwanira amasezerano y'Arusha rurahakana amakuru yatangajwe ku mbuga za internete zitandukanye avuga ko urunani ruriko ruraganira na leta y'u Burundi. Ayo makuru atangajwe mu gihe imigambwe hamwe n'amashyirahamwe atari make yari muri urwo runani ariko ariyo njorora. Mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umuyobozi wa Senarede Jean Minani, abanza gusigura uko urwo runani rwifashe muri iki gihe.
Urunani Senarede rwifashe neza cyane kuko rubandanya ihangiro rwihaye kurwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura kandi no kurwanira amasezerano ya Arusha kuzana amahoro n'umutekano ku Barundi nako n'igihugu kirangwamo n'amategeko. Ibyo ni urebe birabandanya ushima ko bibandanya. Ureruka kugira inama y'urwego rukuru rwa Senarede ariyo Directoire, turashobora uhindukiza bimwe bimwe byatubuza ko dukora neza, turacyohora amategeko yacu. Ubu runani rwacu ruruguruye ku muntu wese cyangwa umugwi cyangwa umugambwe uharanira ko amasezerano ya Arusha yoshyirwa mu ngiro nk'uko twari twabisezeranye ya Arusha nyene.
Muratubwiye ko urunani Senarede rubandanya umugambi gushinze kurwanya leta y'u Burundi, ariko hariho amakuru yatangajwe iminsi ishize avuga ko mwaba mwaragize ibiganiro na leta y'u Burundi ikamukaba mwaranemeye no kuja matora yo mu 2020, mukaba kandi mwarasavye ko bobakingira bakabakurako n'imitahe babashireko. Ayo makuru siyo?
Ayo makuru siyo na gatoyi. Nta mishikirano n'imwe yigeze iba hagati ya leta y'u Bujumbura nako y'Igitega n'urunani Senarede cyangwa n'intumwa iyo ariyo yose ya Senarede. Kuva aho banyongereje ikindi kiringo cy'ugutwara Senarede, iyo mibonano ntigeze iba na gatoya.
Nta mibonano yabereye muri Helsinki ikoreshejwe n'ishyirahamwe ryo muri Finland.
Nta mibonano yabereye Helsinki, nta n'umunywanyi n'umwe wa Senarede yigeze akunyuza ikirenge Helsinki. Ibyo byose ni ibinyoma. Nabashaka nabo nyine wumva barimo baravamo byananiye gusambura Senarede kuko n'uyu mugambi bari bafise turavuyemo dusige tuyisambuye birabananira. Ubu rero babandanye bakwiragiza hirya no hino ibihuha nako banavuga ko dushaka gutaha nk'uko umenye gutaha ko bari icaha. Aha nako nashaka nshimangire ndababwize ukuri, twebwe turashaka gutaha muri Senarede. Nta mpunzi nini idashaka gutaha, ariko nidushaka gutaha duca dufatwa, duca twicwa, duca tuja mu minyororo, duca dupfunwa busuni na buhoro. Ibyo ni byo tudashaka kuko nibyo twahunze, nibyo twaza. Aha habaye ibyo biganiro, muri ibyo biganiro nta biriho ntabyo tubona. N'ubu twandika ikete Perezida Museveni atubwire neza ko babihebye n'uko batabihebye. Niyo batabihebye bibandanya mwere Bujumbura tubandanye.
Amashyirahamwe asigaye muri urunani Senarede n'imigambo isigaye muri Senarede ingana iki mu ntango? Mu 2015 imigambo yari 26 iri muri urwo runani, eka n'amashyirahamwe ya societe civile arenga 500 harimo abategetsi bakomeye cyane rwose indwi barimo babiri babaye abakuru b'ihugu. Hasigaye bangahe ko benshi muri abo bose n'ayo mashyirahamwe n'iyo migambwe bisa n'ibyiyonjoye?
Twashaka kubabwira ndabura ubwinshi sibyo bikora kuba bwinshi. Hariho igihagararo cy'umwumwe n'ijambo ry'umwumwe wafise. Mubagiye benshi n'abo twakuyemo sabagiye nabo twakuyemo abo barijanye baragiye n'umugambwe Frodebu nayo kaba isi ntumbere yabo kuzishaka gukora. Abakabiri ni MSD nayo abasigaye bose bagiye twari twabakuye n'ibinyoma.
Ariko iyo niyo migambwe ikomeye
numviriza oya siyo migambwe gusa ikomeye nibo baje abasigaye ntibaje. PPD iracarimo, abafrondere baracarimo, iprone iracarimo, sawanya Frode bunyakwira iracarimo, n'iyindi migambwe yose iracarimo. Ubu muri directoire hari abantu directoire yarigizwe n'abantu 29, ubu directoire igizwe n'abantu 23. None wumva hagiye bangahe, hasigaye bangahe?
Mu majambo bake, mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye urunani Senarede, mutubwire ibintu bikurukuru biri muri iyo ntumbero. Muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi, muzoja matora mu 2020 mu runani Senarede.
Amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamo mu runani Senarede giriteka. Mugo icyo twamba tuvuga n'ubu tugiriko ntidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendumu yagizwe. Dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona kujya azogenda atari amatora y'inkinamico.
Dr Jean Minani, umukuru urunani Senarede, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi y'Amerika.
Namwe murakoze.
Nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya aho tuca hirya no hino amakuru y'inkino mu karere. Harategekanijwe kuri wa gatandatu ejo urukino mpuzamakungu i Bujumbura mu Burundi rukazohuza imigwi inserukira bihugu ya Gabon n'u Burundi. Turi kumwe na Evariste Nzikobanya nka kuri telefone. Evariste mwiriwe.
Niro meza Aloise.
Izo nkino ni nkino bwoko ki bahiganirwa iki?
Ubwo rukino ruzohuza imigwi inserukira bihugu ya Gabon n'imigwi inserukira bihugu y'u Burundi ni rumwe muri za nkino zo kurondera itike yo kuzoja mu ihiganwa rya Afurika rihuza imigwi inserukira bihugu ya Afurika izobera mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2019 mu gihugu cya Misiri. Ni ukuvuga rero ni urukino rwo gusubiza ahantu hakwiza cyane izi ko urukino rwa mbere rwahuje u Burundi na Gabon rwabaye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2019. Iyo migwi yose yari yatanze inganya igitsindo kimwe ku kindi iri Brezil muri Gabon ugiye ku wa gatandatu kuri Stade Pensil rwa Gasore i Bujumbura mu rukino rwo gusubiza urukino ruboneka yuko rwiteguriwe cyane cyane rwose gusubiza izindi nkino zose zigeze kubandi i Bujumbura kuko hafashwe ingingo zikomeye cyane zijyanye n'umutekano.
Nicyo nagira ndakubaze kandi indongozi hamwe n'umumenyereza bafise uwuhe mu kenyuro wewe uri ngahe Bujumbura ukurikirana kumbura imimenyerezo ubona imyiteguro imeze gute?
Umugore ntaba mu rugamba ufite uburyo bubiri bwo kuronka itike kuzoja muri kane ya 2019. Ni ukuvuga yuko umugore ntaba mu rugamba ushobora gutegereza gutsinda umugwi wa Gabon cyangwa bakanganya. Umugwi w'intaba mu rugamba utsinzwe uzoba ukibandanyije n'umugwi wa Gabon ukibandanya. Ndetse kuri ariko rero umumenyereza w'intaba mu rugamba mu kiganiro kubamenyesha makuru ku musatsi w'uno wa gatanu yamenyesheje yuko umugwi arongoye uzokina urukino gusatira n'urukino rwo kugirira icyo mukwita offensive defensive. Ariko rero umugwa wa Gabon washitse ku mugoroba tubashoboye kuronka ikiganiro kimumenyereza umugwi Daniel Kunze kuko mu kanya yari ari kuri federation y'umupira w'amaguru yahavuye yivumbura adatanze iki kiganiro kubamenyesha makuru gushika bo tutazi imbo byavuye ko mu bijyanye n'umutekano. Rero ejo kuri Stade Pensil rya Gasore twamenyeshejwe n'ishami ry'umupira w'amaguru yuko mu bwinjiriro bukuru bwa Stade Pensil hahora hahagaze amamodokari nta modokari nini ziri hahagaze eka n'abanyacyubahiro bavuze kuri uwo mupira imodokari zizobashika.
Urakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ubandanye zo dukurikiranira izo nkino zo ziduhe mu buryo burambuye ku munsi w'Imana.
Urakoze nawe Aloise kutubariza ibyo bibazo. Reka noneho tunyarukire mu Rwanda turebe iby'umukino w'ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ku munsi wa nyuma w'imikino yo mu matsinda yo guhatanira itike ya Cannes 2019. Ku murongo wa telefone hari Jean-Claude Munyandinda, murakitsaho.
Ukomere cyane Geoffrey, amakuru yanyu
ni meza. Ngaho muri make tubwire uko ibintu bihagaze aho muri iyo myiteguro.
Uko bihagaze, ikipe y'u Rwanda Amavubi yamaze kugera Abidjan muri Cote d'Ivoire aho yiteguye umukino uzaba ku munsi w'ejo, umukino uzatangira isaa moya z'ijoro ku isaha hano i Kigali, aho rero ikipe y'u Rwanda izagenda ari nko kurangiza umuhango cyane cyane ko muri itsinda rya munani barimo ikipe y'u Rwanda niyo ya nyuma ku mwanya wa kane n'amanota abiri, Guinea Conakry niyo ya mbere n'amanota 11 ikaba yamaze kubona tike, ndetse na Cote d'Ivoire ifite amanota 8, Repubulika ya Centrafrika ni ya gatatu ifite 5. Ni ukuvuga ngo abakinnyi b'umutoza Mashami Vincent uko bahagurutse ari 23, icyo bagiye biyemeje ni uko bakwitwara neza ntibasebe, ariko ibyo kubona amanota 3 yabajyana muri Coupe d'Afrique des Nations byo Geoffrey byo byabaye umugani, byararangiye no gutegereza amarushanwa azaza.
Mu yandi magambo, nubwo igiye muri uwo mukino nta bafana bayishyigikiye cyane ko yamaze kwiviramo.
Abayishyigikiye wenda birashoboka ko baba hari cyane cyane mu Rwanda, ariko icyo nakubwira cyo ntabo abashoboye kwiherekeza ngo bajye Abidjan bo usibye bagiye muri delegation abandi bwo nabankubeshye, bivuze ngo abantu bakwiye amaso gusa. Ikindi umuntu yakongeraho nuko mu gihe u Rwanda ari cyo gihugu gisa nkaho cyabaye insina ngufi muri aya majonjora, ibindi bihugu bikikije u Rwanda twavuga nka Uganda, twavuga nk'u Burundi umukanye bari mwarimo mukomozaho, twavuga nka Congo Kinshasa cyangwa se na Tanzania, birasaba imbarutso gusa yo kunganya cyangwa gutsinda imikino ya nyuma basigaje kugira ngo u Rwanda rwitsangare rwonyine rusigaye ruri hagati
urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika biganiro byacu byo kuri uyu mwanya tubisubikiye ahangaha tubashimire ko mwahisemo gukurikira radio yanyu radio ijwi rya Amerika dushimire engineer adufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Facil Gabeyehu wageranije ibiganiro kuri micro ye mbasezera ndi Jeffrey Mutagoma
mari kumwe kandi na Aloise Bigirimana mukomeze kuroranirwa mu biganiro bica ku ijwi rya Amerika.